mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro. Namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sagacuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahaje
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko mu bihugu bitari bike hacibonekeza ikibazo cyo gufasha no gushigikira biboneka abagwaye indwara yitwa autisme. Abenshi mu bana baba mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, ONU isigura ishimangira ko bigorana ko baronka ibigo bibitaho. Ibi bikaza rimwe na rimwe byiyongera ku gukumirwa mu kibano. Ino ndwara umwana ayigwaye naho hari ibyo usanga atandukaniye ko n'abandi, iyo yitaweho neza abaganga baremeza ko ashobora guherekezwa mu buzima bwiwe akabaho yisanzuye, naho hari ibyo usanga adakora nk'abandi bana baba bangana. Muri isanga y'uno munsi turadabira hamwe rero ingene abana bayigwaye mu gihugu cy'u Burundi bitabwaho n'intambamyi bahura nazo uko iki kibazo cyifashe. Abo twabatumiriye ni Madame Jeanne d'Arc Nduwingoma, atwara ikigo Centre Talita Kum Autisme mu gihugu cy'u Burundi. Jeanne d'Arc, mwakoze kwitaba kino kiganiro cyacu.
Ego, mwakoze kudutumira.
Turi kumwe kandi na Madame Aurélie Gahimbare, ni umubyeyi afise umwana arwaye indwara ya autisme. Madame Aurélie, mwakoze cyane kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika kugira ngo mudusangize ubuzima bw'umwana wanyu n'ubuzima bwanyu muri rusange. Ikaze muri isanga.
Mwakoze cyane kumadutumiye.
Ego, reka mpere kuri Jeanne d'Arc Talita Kum Autisme. Ni kigo kimwe rudende nimba ntibeshe nimba taca kabiri kihari nzikiro kimwe gusa mu gihugu cy'u Burundi. Niko kiri, niko biri, ni kigo kimwe gusa kiraba abo bana barwaye indwara ya autisme cyane.
Ego me ni kigo cyihaye ihangiro yo gufasha abana bafite icyo kibazo no gukurikirana imiryango ifite abo bana, kubera yuko twasanze n'ababyeyi ntibazi icyo iyo ndwara ya autisme, kandi usanga batamenya n'ingene bafata mu rugo ngo abana babo babafashe ego bashobore kumenya kubaho no kubana n'abandi.
Ijambo Talita, umuntu ngira ngo nk'abamaze kusoma Bibiliya canke abakristu batandukanye, ni ijambo basanga muri Bibiliya. Kubera iki mwashimye kwita ikigo canyu Talita?
Ni kubera yuko ugambaye canyize n'abakristu kikaba ari n'indwara ubwa no ku isi yose bavuga yuko ntibarayitora, kubera yuko uko umwana umwe ayifite itandukanye n'uyundi, ukuvuga yuko izi cyane irimetrize cyane. Ni kuri iyo mpamvu twayishimye kuyishyira mu ntego y'umugamba, kandi cyaratanguye uko bigenda neza.
Hanyuma ga Jeanne d'Arc, hari ibitigiri mufise by'abana baba bafise indwara ya autisme mu gihugu cy'u Burundi?
Iyo ni objectif sihaye abanje gutambura kuri latoya n'abana dufite tudi ama n'indi objectif kuri cyane gusensibiliza mu gihugu cyose n'abantu dushobora kugira cigwa cisanzuye twe kumenya abana duco kibazo ego
gushika ino saha abo muri ko murafasha muri Talita kumwe bangana gute
ubu dufite abana 12
bari
prise en charge n'ikigo baraza bakirigwa ego bagataha ku mugoroba
umuntu yumvise ingwara ya autism muri make ari ubwa mbere yumvise mu isigura guteka janda
gerageje kubishyira kirimi cyacu cy'ikirundi ni ingwara ifatiye ku miterere y'ubwonko ishobora kugira ingaruka ku myifato kandi umwana dukigumana ubuzima bwe bwose kenshi aho ubumenyi bugeze mu mahanga bashobora kuyimenya no ku mezi 2-6 ariko kunyifata bitangura kuboneka hagati y'amezi 18-28 imyaka 2 usanga umwana yari yatanguye kuvuga ama gasanga biragabanutse agasanga ubundi bifato umuntu atamenyereye ko umwana akunda ikintu kimwe n'umwana yigunze na wenyine kandi agakinisha akantu kamwe wamuhamagara ukamenya anakunda ibyo ni bimwe mu bimenyetso
Madame Oredi tumunabashimire kandi ko mwemeye kuza kudusangiza ubuzima bwanyu aratungiye Madame Jeanne d'Arc bimwe mu bimenyetso by'umwana afise ingwara ya autisme umwana wanyu mumutubwire gato nimba bitabangamira wewe uko mwabimenye uko ameze mwagiye kumenya ko afise iyo ngwara ryari
twebwe imfura yacu niwe niwarwaye yavukiye hanze hanyuma umuntu akaza arabona uko umwana akura yuko hariho amasinyi wabona atavuga ko tuvuga papa mama uko umwana akura ukabona ko atariko arabivuga kandi ukabona ko niyo umuhamagaye atakurabye niyo muri ko muravugana amaso yiwe atakuraba mu maso hanyuma kubera twari kumwe n'abaspecialiste baratangwa rero baramugirisha ama exercice ntibashoboye batubwira ati ni autisme ariko baratwereka ingene dushobora kumufasha umwana agashobora kwiga buhoro buhoro kuvuga nk'uko Madame Jeanne d'Arc yabivuze bigaragaza kimwe ku bana bose urumva ku mwana umwe wese ugenda uraba ugerageza ikintu kimwe ukaraba ko gikunze ugacubandanya kidakunze ukagerageza ikindi nk'akarorero mwumvise ko ari abana bashobora gukunda ikintu kimwe bagakinisha nk'icyo gikinisho kimwe kandi umwanya muremure nk'ubu nka twebwe yarashobora gukinisha nk'akaduga wabonye rero yagumye ku modoka umwanya muremure waca ukoresha imodoka kugira ngo umwigishe kuvuga imodoka ipine ukaza uragerageza buhoro buhoro kandi abari abana nubwo baba badashobora kuvuga ngo bakubwire icyo biyumvira si kuvuga yuko badafise uko biyumvira si ukuvuga ko ubwenge buke ubwenge buba buhari ariko biba bibananira ibitege babishyira mu majambo ni ukuvuga rero ko tuca tugerageza kumuha ubundi buryo bwo kutubwira icyo yifuza n'icyo akeneye adakoresheje amajambo hanyuma uko umwana agenda arakura ayo majambo agenda arayiga hari aho bizoshoboka bakazovuga ariko hari nabo bidakunda ko bavuga mugabo la science iramaze kwerekana ko umwana umutanguje kare kumufasha akiri muto bimufasha cyane rwose kuca ashobora kuvuga gushoboka avuga si bose bazovuga mugabo bose abavuze babatanguje kare donc nicyo gituma twe tumaze gushika i Bujumbura twifuje kumenya igiki gihari natwe twe turatwihansenya mu nyuma rero tuba tumenyana na ba Jeanne d'Arc nubwo umwana wacu ataja muri iyo centre hariho service menshi kandi n'ayandi menshi azoza araza yuko fasha abazi basabana bafite ubukingi.
Hanyuma mwibwi umwana wanyu mwagiye kubimenya ko afite autisme afite imyaka ingahe?
Umwana wacu twabanje ko nka rwego batambuye kumusi bafite imyaka 2 atavuga, hanyuma bahava baratora ico bita trouble déficit d'attention, donc udashobora kwikonsentra umwanya muremure. Afite imyaka 6 niho bahavuye baduha diagnostic ya autisme, ariko kuva afite imyaka 2 yari afite abaspecialiste baza baramukurikirana, yari afite abo bita ba orthophoniste nabagerageza kugufasha kuvuga, batwereka twebwe indimi nawe twamufasha, nabo bakongera bakaza baramwigisha kuvuga, hariho abapsikologe bamufasha, natwe bakongera bakadufasha bakaza baramugirisha amaterapi. Hariho amaterapi menshi bagirisha abana bari bafite autisme kugira bagerageze kubafasha kwase kuvuga cyane no gukomeza gukoresheje intoke mugabo ushobora gushikiriza icyo bifuza n'icyo bakeneye.
Ubu afite imyaka ingahe?
Ubu afite imyaka 10 kandi ariga, tutanabikubwiye nta n'ibyo wumenya kubera justement izo terapi yazigize hakiri kare. Aravuga baravuga neza nta kibazo no gusoma arasoma, icyo abaspecialiste badufashije kandi n'icyo mba numva na jewe noterera ababyeyi bafite abana bafite autisme, baba bazi ubwenge umaze gutegera ubu ingene biyumvira. So nk'umuhungu wacu twabitegere kare ko wewe ikintu cyose asomye cyangwa ikintu cyose avuyemo icisanamu ntacibagira, yamaze kukibona kica kiguma mu mutwe. No mu kwiga kugira umuntu agenda imbere y'ishuri akigisha abana aho ntashobora gukurikira, mugabo umuhaye igitabo cyanditsemo ibyo ushaka ko yiga, umweretse amasanamu y'ibyo ushaka ko yiga, abyiga n'indoga cyane gusumbya umwana adafite autisme. Urumva rero umubyeyi cyangwa umwigisha cyangwa umuntu wese ariko araherekeza umwana afite autisme, akazi ka mbere kagoye nako gutegera ingene servo y'uwo mwana yiyumvira igiti cyomufasha. Umaze kubitegera ucukoresha izo force, ucukoresha icyo ubona afitemo inguvu nyinshi kugira ushobore kucumwigisha n'ibindi.
Muvuze muti ariga umuntu ateye babari nta n'ivyo mumenye, no kuvuga ko agenda ku mashuri cyo kimwe n'abandi bana basangiye yiga mu mashuri hamwe n'abandi bana.
Ubu unye twaciye tumureka agakurikira programme internationale yigira muhira, akaba afite umwigisha amufasha, systeme scolaire twasanze ihari yose n'umwigisha ajimbira akigisha, ibyo navyo ntibimufasha wewe kwiga, ugaca usanga kuba turi kututakaza umwanya, kandi nawe yonamuremera yonakwiga ngo ashobore gushikana iyo plein potentiel ngo ashobore gushikana kuco ofisi yaremye kuco Imana yamukwisha dureze gukora kuri ino si. Agiye muri sisteme ubigisha donc ukoresha amatwi kugira wige, wowe wakoresha amaso kugira yige. Urumva ikintu umubwiye umubwira donc ku munwa aracumva, mugabo ntakifata ku mutwe n'inzoga nk'icyo yisomeye. Umaze gutegera umwana metode d'apprentissage ingene wewe yiga, nawe we ucurondera bya bindi washaka kumwigisha ukabihindukiza ingene ubyigisha kugira nawe ashobore kubitegera.
Hanyuma iyo programme abakurikirana yo hanze yigana n'abandi bana basanzwe bafise autisme ntawe cyane n'umwana ashobora no kwiga rimwe na rimwe
n'abandi barayikoresha ni programme no ni izi programme ziba zije disponible même en ligne, n'abandi barazikoresha. Igitandukanye gusa ni uko ari mu gisomo n'icyo gitabo, hama ukamufasha nyine afite ibibazo, mugabo ni nk'uko twofata n'iyi programme scolaire yo ngaha i Burundi, umuntu akayihindura akayikoresha akayishyira mu masanamu akayishyira mu gitabo, aho umwana aba afite guide akurikiza ku munsi ku munsi. Icyo kimwe ni kubera gusa twebwe sisteme yo ku ishuri itaragira kuri iyo nivo ikiri umwigisha cy'imbere akasikunga kandi we umwana akeneye kubyisomera byose.
Murakoze cyane gose Madame Aurélie Hama. Madame Jeanne d'Arc, muri Tarita rero mwumvise ibyo Madame Aurélie atubwiye, mwumvimengana ubuhinga buhanitse kandi hariho n'abana benshi batashobora kuronka mu gihugu cy'u Burundi. Mwebwe abo mufasha, ko twumvise ko umwe agwaye akagira nk'amasinye aya ugasanga byoroshe ko yiga akoresheje amasanamu, hari undi byokoraho ko akoresha indirimbo cyangwa akoresha iki, abo bose murashobora kubarabira icyo bakwiriye murasa ubwo buhinga?
Ego niko dusanzwe dukora mu kigo cyacu. Umwana wese afite umuntu uza mu kindi particularite ziwe, umva tumufasha mu bijyanye n'ibyo particularite yiwe. Aya abana bafata ibyigwa bumva basabona ikigo bakoze ku kintu bakagikora ko kabagira ni kwereka abibabwira. Haba n'abandi ari amayimaje ukoresheje ego nka tablete. Hariho ego n'abandi usanga bakunda ikiduga ukoresha n'isasi bakunda anandi biryohera gukora ikintu bariko bakorera mu mazi, ukora mu mazi.
Hanyuma
umwana wese kuja muri sasi yiwe, ariko bibe byose ni tubanza kumenya ikintu akunda, nicyo tubanza kurondera. Ego ikintu kimugwa neza kimera neza tukabona kubandanya.
Ariko kugira ngo turinde tugira ngaho hose aho murinda muvuga ngo umwana muramenya icyo akunda, abavyeyi babigiramo uruhara runini imbere y'uko bashikira ikigo Tarita?
Birafata umwanya muremure kenshi kumwe n'abavyeyi tugitangura. Abavyeyi ntibazi icyo aricyo cyose, ntibazi icyo aricyo cyose. Umva iyo utazi ikibazo umuntu afite umenya ngo nimufasha, umwe nsabwe kudufasha abana abaha ivanshaje yabo n'ababyeyi bajya na formasiyo yabo tukabamenyesha icyo aricyo cyose. Ego tugerageza gukorera hamwe tukara bamwe tugura imyifatire y'umwana umwe uko icyo isigura sigura icyo aba ashaka kuvuga. Kenshi usanga ari n'abana adashobora kukubwira ikintu akeneye, ugasanga agufashe ukuboko akakuzuza akagira ukore ikintu ashaka cyangwa ikimuga. Urumva ibyo no kubisigira ababyeyi, kuyabwira umuntu yabafasha, n'ibijyanye n'ingaburo igira kumuheza. Kenshi usanga ari n'abana badafite ibi byose cyangwa bitoraguza.
Ego, murakoze cyane Madame Jeanne d'Arc. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tuje ku mirongo itandukanye ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite icyo babaza ku ndwara ya autisme, duhereye kuri Vena. Vena, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego, ndabumva.
Uherereye he Vena?
Ndi mu Rutana muri komini Musongati.
Mu Rutana havugwa make?
Umutana n'amahoro. Kabwase kamaze iminsi gatatu bakahuye, turashima.
Akabazo kawe?
Ego, akabazo kanje nagomba duha umuganga urabona iyo ndwara ya autisme koko abana benshi ntibakunda kwitabwaho kandi bakunda kurangwa. Nagomba nje n'ubutahura kubera hano benshi bashobora kubona abo bana muganga bamenye yuko yoba ari iyo ndwara. Mushobora kutubwira ingene umwana yoba yovuka avuka ameze cyangwa ingene yoba ibimenyetso bikurikira hanini?
Vena, mu bo twatumiriyemo harimo gukora mu kigo cyitwa Tarita citaho abana bafise iyo ndwara n'umubyeyi afise umwana ayirwaye. Urumva nta muganga arimo, ariko bose babifisemo uburambe. Hanyuma ku batumiye bacu Jeanne d'Arc na Aurélie, tubasaba imbabazi ijwi rya Amerika dukorera muhiri wacu, ibiganiro tubitegura imbere ko birengana. Birumvikana ko hariho abanyagihugu babaza ibibazo bimwe bimwe twari twamaze kugaruka ko, ariko rero reka tubahe ijambo mwishureze na muri make kuri ako kabazo kiwe ko gushaka kumenya ingene umuntu ibimenyetso nyamukuru. Tu Aurélie, urashobora kudufasha kwishaka ako kabazo?
Eko, ibimenyetso nyamukuru nka twebwe twatanguye kubona imbere ko dutangura guca tushaka kumenya ibiba, nuko umwana hageze ko avuga ryano jambo asanzwe mama papa ubona atavuga, umuhamagaye ukabona ntahinduke ukamenya ngo ntiyakumvise. Iyo uhinduye ukuntu wari usanzwe ugira uyu munsi nk'ubu mu gatondo mwari musanzwe muja gutambuka, hanyuma ibyo mubihejeje mugakora ibindi, umunsi ubihinduye iyo otwo mwahora mubikoramo ukabona yashavuye cyane rwose, ukabona ko yaryohewe. Hari aho iyo baryohewe bikubita, iyo bashavuye bakikubita, ukabona nyine ko atamaho afite iyo habaye ishanjuma. Nuko udashobora kuraba mu maso uri kuramuvugisha, ivyo vyose ni amasinyi buhoro buhoro utangura kuza urabona ko hariho ikitagenda neza, ugashita ngo hariho kwegera abaspecialiste kugira bagufashe bafashe n'umwana.
Yego, hari ico mwongera koga Madame Jeanne d'Arc?
Ego, hariho nko ku abana manje umubiri umubiri wabo ukura kujya bisanzwe kw'abandi bana, iyo katabimenyetso byo ku mubiri usanga bifate nk'amaso afite ikibazo cyangwa amaguru, usanga ari umwana umubiri ukura na mwarimu nk'abandi, bica yuko ubwonko bwe bukora ukundi. Ubwonko bwe bukora ukundi, bukora neza ariko bukora ukundi. Bakunda kuvuga yuko iyo umwana umotise arumva ariko ntatahura, kenshi usanga umwana umuhamagaye umenga ntumwumva, umenga ntakumva, umenga ntakumva, ariko we arakumva ariko ntacyo ugiye kumubwira. Nicyo gituma usanga adakurikiza ibyo wamubwiye, ukamenga kenshi ugasanga umubyeyi afata ariko umwana ariko aramugabira, ariko usanga siko bimeze, niko gusa adatahura icyo ashatse kuvuga. Nicyo gituma kenshi usanga umubyeyi ingene ufashe umwana ni kumusigira ikintu cyose akinjiye indani, kumwe madamu Ofelia Bisigura kare ukigisha umwana ugusaba ko ari akoresha amasadamu kugira ubimutahuze neza ushaka kugira ushaka uko abikorera.
Vena watomokewe ku kabazo kawe?
Ego, natomokewe, gusa icyo twasaba ni uko kosaba leta yo gukoresha ibyo byo kuri kaso kare na kusanga enga ari biruma cyane, abandi batafite ababitaho mu negani bazi no kumenya cyane ko jean gusaba ariko ndakoze cyane ufite ntikora mu duhaye.
Ariko hariho akantu uvuze ntatawe neza, ubwo kusaba leta kugira iki?
Ishyari ibigo byo gukurikirana u Rwanda, ubwo usanga bihatwitaweho n'abandi batararenga kumenya haba mu miryango kandi ni mu bihugu kumenya agaciro.
Eko, urakoze cyane Vena, ngaha mu Rutana ugira umunsi mwiza.
Eko, nabwo murakoze akazi keza.
Vena aragarutse ku kintu avuga ati leta yuraba uko yitaho abana nk'abo ibigo bikagwira. Ni cyahe kintu kuko urumva aranavuga ati ni ngwara abantu benshi batazi, kandi nibyo koko abantu benshi ingwara ya autisme usanga batayitahura. Ivyo bigo bihura kwera ko iyo ngwara ni sasha mu gihugu cy'u Burundi kora ko batigeze bayitahura cyahe kubera iki ga Madame Aurélie Kugao?
Je kubwanje nibaza yuko aribo kubura abaspecialiste bashobora kuyidiagnostika. Maze iminsi yose ubuni isigaye iri yaragwiriye cyane, hari ibihugu bakubwira ko ari umwana umwe kwijana, ibindi bihugu bakubwira ko ari umwana umwe kubana 68. Donc ayo mashifu ariho ku isi yose turayabona. Rero nk'i Burundi nkaca nibaza ko usanga tutaronse abo baspecialiste bashobora kugira iyo diagnostic, ugasanga umwana bamushyize mu ishuri bakibaza ngo ni ukutagira ubwenge kudashobora gukurikira, ariko ugasanga sipa kutagira ubwenge ni kubera wewe ubwonko bwiwe budakora co kimwe nk'ubwo bwabo bose. Nibaza rero ko ikintu cya mbere biba ariyo sensibilizasi, abantu bakamenya ko ibaho, bakamenya ingene imeze, hama umuntu akagira ibyo bigo nibyo mugabo akagira no mu mashure urazi mu bihugu hanze mu mashure basigaye bagerageza kuza barabashira mu ishure hamwe n'abandi bana ukacuma kompanya mugabo ari kumwe n'abandi kugira nawe ntiyumva umengo igitabwa kugira akurane hamwe n'abandi mugabo hakaba hariho abantu bashobora kuza barabafasha ku adapta ufite ayo mashuri bari kwiga ibyo biharuro igifaransa ari icyongereza ibyo byose bakwiye kwiga system scolaire ikagerageza nayo ku adapta kugira abo bashoboye kuja mu ishuri baje mu ishuri kubera usanga ubwenge bagufite vraiment kubera gusa ubwonko bwabo bukora diferama
hariho nabakunze kuvuga bati hariho nabusanga bafite ubwenge bwinshi cyane gusumba abandi ugasanga monde ngo bavuga ubwenge ngo monde yabo bari mu 23 abandi bantu bandi usanga batayitahura hanyuma Gajan d'Arc mwebwe muri ko murakira abo bana akabazo ka Vena wo mu Rutana wakumvise gati sinashira itahura abavyeyi bobo bazana abana ubona ari ibintu baba baratahuye hakiri kare ku buryo babafasha gutahura uko bari imyumvire yabo hakiri kare bikoroha ko mubafasha kubaherekeza canke babashikira baratezwa
n'abavyeyi kenshi umwe nababwira kare usanga nta bumenyi baba bafite kuri iyo kize hariho abazi benshi n'ibyo ari byo babona umwana ayifata gutyo hariho n'abafubitse usanga haje n'abashyitsi mugira babanyegeza abana mu byumba bakanabasohokana kubera yuko maze n'imiryango yacu imeze umwana atumamaze ntadukoze isoni ugasanga baramunyegeza ariko umwana nawe uko umunyegeza niko n'imyifato ziba ziri cyane ahubwo ni kumufasha ababyeyi rero bacu barabona ikibazo aho kandi ntabeshe baragerageza ariko ati turongereza ubumenyi bwabo turongereza ubushobozi bwabo kugira bashitse gutahura umwana bashitse no kumufasha
abenshi mu bumufasha nabo mu Gisagara hari abaza babagana bava hagati mu gihugu cy'u Burundi
ego hari abaza bava mu gihugu hagati ariko ntituragera gukorera umwanya twari tukiri bashasha batanguye umwaka uhese ukwezi kw'icenda kuko dukorera i Bujumbura turagira amanama n'ababyeyi rimwe mu kwezi ikaba ari inama yo kuganira mwese akuguruka akavuga ibyabayemo ne kandi hakarabaho na foromasiyo kuri suje imwe n'iyindi ego bigafasha kungura ubumenyi bigafasha kuguruka mwataka ego akayaga kuguruka kubyabaye
abo mufise bafite hagati y'imyaka ingahe gushika ku myaka ingahe
umwana muto dufite nk'ukuntu itatu n'igice imyaka itatu n'igice mukuru areka imyaka
cumi n'itatu mugategekanya ko mushobora kubaherekeza kuva kuri iyo myaka gushika bashikane nk'imyaka ingahe
ibyo nagiye dushobora kumenya bizana na rythme y'umwana ego bizana rythme nyine kivuga niko ari umuvuduko ego bizana rythme y'umwana yo gukurikira ego hari abo binyaruka hari n'abandi bifata umwanya usanga kugira afate ikiribwa cyangwa afate ubanza gukoresha uburyo bwinshi atari mu bihita nko gusatu ibigwiza kandi ugasanga ikintu kimwe agifashe aba gifashe rimwe na rimwe kutabafashe mu mutwe
madamu Oheli umwana iyo aramutse afashijwe kuva kuri iyo myaka gushika kuko yavuze ati duse gushika ku cumi n'itatu haragera igihe umwana ashobora kubaho ubuzima bwiwe wenyine atamubyeyi ataki akagenda akipanga inzu ya wenyine byose akabyikorera atarinze gufashwa n'ababyeyi cyane
cyane rwose umwana wamuherekeje kuva akiri mutoyi nk'uko madamu Jean d'Arc yari kubivuga ikintu yamaze kwiga aba yamaze gucika abana bari b'abawutiste usanga ufite hari n'abavuga ngo n'abasesiyalisite ni ukuvuga uko kuntu akiri umwana muto akunda gukinisha kamwe akakamenya kose ku mutwe niko niyo amaze gukura yinjiye muri ikunda kisho ashobora kuzomubeshaho ashobora kucabamo umuspecialiste muri cyo example natanga ni Silicon Valley kuzumi abantu baba autiste kubera babari muri ibyo bintu by'amodinateri bakurinda bagaca babyinjiramo bigaca bibapasiona kikabatunga icyo kintu bwabo bakongera bakabaho ubuzima donc bumeze neza mugabo ni ukuba bisaba ko uba wamuherekeje hakiri kare mugabo hakaba akaba n'igihugu cyarashyizeho sisitemu ifasha abo bana kuzoshobora kuba kuba kifofeti muri sosiyete urumva nk'ubu nka centre Tadidacom ibafasha ari abana bato iriko irabaherekeza iriko irabigisha mugabo urumva imbere ya centre Tadidacom nta kigo cyo kwita abo bana gusa ugahita usanga abo bana harimo ubunyu bafite imyaka irenga bafite mirongo ibiri irenga bicaye mu mazu ataco bashoboye gukora kubera atawumviye kukibigisha nibaza ko na centre Tadidacom haraciye igihe abo bana bazopfura mugabo uburyo bubonetse nabo bamaze kwegera akarongera ikintu abigisha kubera urumva nubwo ko tuvuga ko ari indwara ubu benshi baratanga kuzita différence donc neurodiversité kwari ukundi kuntu ko kwiyumvira n'ukundi kuntu ko gukora mu bwonko kuko rero urabona ko abana benshi bavuka babifite ni ukuvuga yuko nta zindi profesiyo zizoba zihari mu myaka iza igihugu amakompanyi yarangaje abantu kwese tuzotegerezwa gutora ingene tugira duhindura ibintu bimwe bimwe mu byo twamaze gukoresha n'ibyo yose kugira nabo bashobore kuza gukora kubera bafite ubwo bwenge bwo gukora nk'uko usanga hariho ibihugu biteye imbere imiryango bayihinduye ingazi bazihakuye kugira abaza muri ya makinga y'ibimuga bashobore kwinjira niko rero natwe rwose tuzotegerezwa kuraba ibintu byose dukoramo minsi yose ingetoze turabihindura buke kugira nabo biyumvira ukundi basa ubwonko bukora diferamo bukora ukundi nabo nyine bashobore kuronka ikibanza cabo muri sosiyete
hariho umwe mu batwandikiye kuri Facebook yacu ariko yadutumye kubabaza ikibazo ntashoboye ko tumuhamagara abaje ati ubwo iyo ndwara ya autisme si yayindi kera twahora twumva yuko abana baba ijambo yakoresheje sinshimye kurikoresha ariko reka ndarisubirize baba bafise akagwara kata baba bafise indwara yo mu mutwe hariho abo babara mwibaza ko baba bafite abana bafite autisme mbwa bazitiranije niyo ndwara yo mu mutwe gatonya Aurélie
ego ngere kateri ishure ego cyane nkuko urumva njyewe nashyitse mvuye hanze ntaca mbona umengo ngaha umuntu wese afite ukwibwira kutari nk'uko abandi ubwo nyine bashaka gufata umengo aragwaye mu mutwe mugabo abaspecialiste baramaze kwerekana yuko muri aba bana bose bafise autisme ni juste 30% bafise retard mental donc bacirewe gato isi ukuvuga ko bagwaye mu mutwe ni ukuvuga yuko petete nk'umwana w'imyaka 10 yobwira nk'iby'umwana w'imyaka 5 donc iri gucegwa gato mu mutwe mugabo onye ni 30% gusa bafite diagnostic urumva ko ari bake mugabo kubera uyu mwana batavuga ugahita usanga mu mico y'abarundi kuvuga niko kuntu konyine umenyekana niko kuntu konyine uvuga icyo wiyumvira nta zindi metode zihari umuntu aca gushyira muri mu mugwi w'abagwayi mu mutwe kandi mu mutwe abakwinje ibyo rero bigaca bituma n'umwana aguma yiyugaranye kuri we muri we nyine ntanagerageze no gutuma n'urutoke n'icyo ashaka kuko yamaze kubona ko abo bantu bamukikuje abo bantu bari iruhande yiwe baramaze kubona umurwayi mu mutwe nta n'ikibanza bamuha ibyo bica bituma umwana aguma yiyugaranye muri we nyine ntazoshobore gushikira iyo potensiyeli kandi yari ayifite muri we mugabo utagiye kumurondera ngo umwereke ko nawe afite agaciro ngo ugume ugerageza kumuha ubundi buryo bwo kukubwira ikiri ku mutima uwo mwana ntazoshobora gutera imbere
mubana mwakira Jean d'Arc muri Talita 10 hariho abo mwakiriye mubona yuko vyukuri bari barakumiriwe n'imiryango reka tureke no kujya mu miryango ikibano aho biga hariho abo mwakira mubona ko batigeze batigwa neza
ego mu ego kora kenshi buko yabivuze madame Aurélie uko tubona ko amashure yo ngahameze ni abana baricara n'igisha kaje imbere agasigura akigisha amakara ibyo bakora abo bana bacu rero wasanga kenshi baca basohoka mu ishuri yarama mu ishuri yaguma asohoka hanze wasanga rero n'igisha ntamutahura agaca amureka wenyine usanga nayo ari hanze atembera wenyine kwamara nyene baramuretse ntibazi n'ikibazo afite ego ntibazi nyene uwo mufasha ego hama no muhira kenshi usanga kenshi ni bamwe bamwe nk'abo dufite wasanga kenshi ko umwana batamutahura ingene ameze usanga baca bamuha bamukorera byose nk'uko umenga ego ntacyo yashobora kwikorera kandi bashoboye kumureka byose ashobora kagenda byose uko abyumva byose akabikora neza nk'uko usa umwana byose babimukorera kandi ushobora byose abikora hari n'umwanya dufite mu kigo cyacu cyo gukora utuntu n'utundi ugasanga abana babikora neza babikora neza nk'abandi ego no muhira n'ubu niko biragenda neza basabe kubishyira mu ngiro no muhira
ndashobora kunganira madame Jeanne
yego madame Aurélie
kuri icyo kintu cyo gukorera byose abana umubyeyi yamaze kumenya ko umwana afite autism aramenya ko atakintu uyo mwana azokufika ku gihamana kuko uvuga uti umwana w'imyaka munani abonye ibi atabigira kuko yari amaze gushikira iyo myaka abo bana baba otite urabigisha byose umaze rero kumenya ko byose uzobibigisha utegerezwa gutangura kare ni ukuvuga ko nk'uje uyu muhungu w'imyaka cumi ubu unye asigaye azi guteka ariko ariga guteka ariko ariga kubera nzi yuko atari umuntu azobona bakoze umurete nawe nyine acawukora kubera ngo yakwije imyaka ikintu cose tugenda tukimwigisha nico ciza co kumenya ko umwana afite iyo diference ukabimenya hakiri kare kubwira nawe umuherekeze hakiri kare ni ukuvuga ko no kuja mu kibarabara urajana ukamwereka rimwe kabiri gatatu kane gushika abimenyere nta kintu na kimwe azomenya ati kubera yakwije imyaka nk'uko ubona ati intuition nk'uko ubona uti umwana ageze kuri iyi myaka aramaze kumenya kuza gukongororera ikintu hapfa ukivugira hejuru abo bana utakigishije ko ujya ku bintu byerekeye ibi uza kumbwira mu gutwi utakigishije ntacyo azomenya azoshika mu bantu avugize hejuru ni utwo tuntu twose duto duto bifasha umwana muganga nawe umubyeyi bikagufasha ubimenye kare ugatuza uramuherekeza mu buzima bwa minsi yose atari jise mu ishuri muganga mu buzima bwa minsi yose kumenya ko yambara ipinjama yambara gutya ntumwambike ukamwigisha kubera wewe ntazoshoka abimenye ku gihamana nk'aba bandi bana bose kuko we sevuniwe ukora ukundi
mbega none ga madame Aurélie ufatiye nko ku mwana wawe canke n'abandi bana b'indi miryango abana bafise autisme barabimenya bamaze gukura bakavuga ati jewe ndagwaye ino ngwara baravyumva canke babona umenga n'ikanzu ufatiye ku byo muyaga n'iki
nciye mpenga kuko twari twanye tuyaga na madame Zandaske barabimenya warabibabwiye urumva umwana nico umubwiye uwo wakigize ibanga akazukimenya akura yumva atameze nk'abatazi igituma ariko mwabigize mukabiganira umwana akiri muto umwana akura azi yuko hariho indiferense kandi nta kibazo kurya uriya nyera uriya arirabura uriya arabyibushe wowe servo yawe ikora gutya jewe servo yanjye ikora gutya n'ibintu tuganira iminsi yose kandi ata kibazo aba azi yuko wewe ategerezwa gushyira ingufu nyinshi mu kwiga kukubwira iyo ashavuye donc ni ukwiga kujerama emotion kwiga kufata umwanya agahema yumvise ashavuye ntati kintu hasi n'ibintu abazi yuko servo yiwe ikoze gutyo tuzoza turabyiga buhoro buhoro nkuko nka jewe nanje ndamubwira nti na jewe ndakeneye guta ibiro nzoza ndagira buhoro buhoro umwana agakura azi yuko twese ntitumeze kimwe umwe wese ameze uko ameze nkuko Imana yamuremye hanyuma iyo hari ikintu ushobora guhindura kugira ubuzima bwawe umere neza uragira effort urashyiramo ingufu kugira ubihindure buhoro buhoro no munsi birakunda ibyo bikanka nk'ukirwa ashyira ukagerageza mugana n'umunsi uhuye n'uyundi nawe ari dufate nk'umuri rya kinga ry'ibimuga cyangwa ugahura n'uyundi atabona utegere ko ari umuntu nkawe turi diferent ku isi ntitumeze icyo kimwe twese ibyo rero ni ibintu twamye tuganira kandi nakoraje ngira ibyo mababyeyi bose muganire n'abana kugira abana bakure bazi yuko twese twaremwe n'Imana umwe ameze gutya undi ameze gutya kandi tuzakwiza kubana twese
hambavu yiyo icyo twakwita accompagnement kumuherekeza kumufasha amashuri kugira iki Jeanne d'Arc hari indi miti ihabwa abana bafite autisme cyangwa no kubaherekeza gutyo nyine
oya nta miti ubako yagenewe autisme ihari ariko hariho n'imiti abaneurologue cyangwa psychiatre bashobora guha nk'umwana ari nka nk'umutipoda mu kirundi ari nka hyperactif cyangwa ari umwana atikonsanta mu gikorwa ariko bakabimuha umwanya muto kugira umwana amenyere yego hari n'abana kenshi usanga kuryama bibagora gusinzira yego imiti cyangwa bakaraba na complément alimentaire chanhe ego nutritionniste amufasha kugira iryo tiro riboneke kare umwanya wayo ego ibintu nyinshi mugahanini nta muti wa autisme uhari niyo prise en charge niyo accompagnement ego
hanyuma umuntu agaca yiyumvira ati rero umuntu umwana afite autisme buriya ntana nta uzovuga ngo harageze nko mu myaka itanu byaraheze hari ibyagiye biravuga ko nka Aureli watubwiye ati uramwerekeza akagenda ariga kwigirira utuntu akagira iki ayifise azoguma ayifise ubuzima bwiwe bwose mugabo agendere kuri bimwe yigishwa n'ababyeyi n'abigisha kugira ngo ashobore kubaho nk'uko abandi babaye
ego ntitwavuga ni traitement ya comportement asanga la société ikiri rubanza ki kuma uvuga na autisme bon ahanini murasiga icyo cyose autisme ni imfugiro yataka la communication intégration sensorielle y'umwana hamwe n'inyifato interaction sociale usanga mu bandi nabwira akasanga umwana yigunze afite n'akantu kamwe ego afite utuntu twumva mu gutweta ibyo onye urazi ituma azigira fate nk'umwana avuze ngo kubera iki ego ashobora kuba akubita ku ruhome kubera iki ukaraba kubwira utoreye mu ishuri icyo kibazo ibyo ntazo zikwiye kubigira ya nyifato twavuga la sosiyete ishobora kuba ikiri rubanza ego hama ugatweta niyo communication twigisha umwana kuvuga tukamwigisha kumwabwira nta kintu cy'igihamana kiba ku munsi ikintu cyose ni kukimwigisha ikintu cyose kandi agifashe abagifashe mbere nyine abahejeje kugifata ego iyo communication hamwe na ego
madame Aurélie umufatiye ku mwana wanyu murabona icyo mbega shano uvuga gute sinzi ko uvuga ngo ikigenda kirahinduka ego reka mbwe ikigenda kirahinduka nkuko yari ameze mu mwaka uza uheze ugasanga uno mwaka aje akantu yongeye ko gatandukanye nuko yabikora gusumba uko mwabimusigurira kenshi canke ni kwa kundi
bigenda birahinduka kandi nawe uko agenda arakura mwagiye murabiganira mutabigize ikintu cyo kunyegeza nawe ushusanga nawe asigaye n'ingufu nawe kugira abyiki ngo unye kera savuye yari kubita ngutse yari kubita hasi ariko unye kuri imyaka fisubu aramaze kumenya kera savuye afashe igitabo agasoma bande dessinée biramufasha kugabanurisha urumva nk'ubu unye hari mu wundi mwana mu bwiki mu kimushavuza arashobora kushava hasi agasohoka agaca kwitorera igitabo ciwe jewe nk'umubyeyi mbanze gituma bibaye ariko urashobora gusanga abandi bari ngaho badategere bashobora kubona umwengo uyu mwana ntashatse kuba ari kumwe n'abandi bana mugani kubera hari uwuhejeje kubwira ikintu camushavuje ubwo yari amaze kwiga ingene bifata ushavuye ataja kurondera icyo gitabo kubera ziko kimufasha rero agenda arakura uko agenda arahura n'ibindi bintu bitandukanye mu buzima niko agenda ariza nk'ubu ugaca usanga hari nk'ibyo tutarahura mu buzima nzi yuko nitwahura ntekereza ko uzomufatira umwanya kimusigurira kubera n'abana badakunda kupfa guhindura n'abana bakunda kumenya igikurikira urumva rero nk'uyo hashikiye urumva aracyari hariho ibyo mu buzima bwakwikwira atarabona ibyo rero nibyashika jewe nk'umubyeyi nasewe nk'umubyeyi twese turabizi yuko tuzotegereza gufata umwanya tukamufasha kugitraversa icyo kintu amaze kuciga nk'uko madamu Jeanne yabivuze abacize ntasubira no gukenera ko mukigarukako mugabo ari igihe mbere kibaye utegereza kumufatira uyu mwanya tuvuga ngo uwo mwana arakuze gute atarategera ibintu oya ni kubera ari igihe mbere kibaye atari bwaronke ukimufasha kugitegera nk'uko ubwonko bwiwe bukoze akaro ntusanga ni nk'uko nka jewe ndashobora kubona inka nkatangura kumusigurira yuko inka ari iduha amata mugabo wewe kubera yasomye ingene inka ifungura agatangura kumusigurira yuko inka ifite estoma nyinshi ingene ifungura wewe ugasanga ntiyize iyo ntuze yuko itanga amata mugabo wewe yakunze gusa kwiga kuri ibyo bya estoma tugashaje tubiganira mugabo ni abana bafata umwanya mwinshi nta kumuganiriza wihuta
uritonda
mugabo ukaba uzi ko icyo kintu yagitegereye kiraheze vrema ntimuzosubira gufata uwo mwanya kukimusigurira
imyaka y'umwana wanyu imyaka ya cumi abana usanga bavuga ati ndashaka kuzaba muganga ndashaka kuzaba umwigisha ndashaka kuzagira iki ayo mahitapi yose y'ubuzima yarayaciyemo ariko arayacamo
ego yari yaciyemo hanyuma urumva jisha nta akarodo kubera wewe abandi ariko nkawe ashaka gukora aya majwi video ashaka gukora antuka ibintu byerekeye ordinateur kandi nk'ibyo amaze kubivuga kubera mba nzi ko ingene ubwonko bwiwe bukora ndashyira imbere ndayirondera nkayimushyira imbere nkaca ndamureka akaza araraba kubera ni abana biga baraba kugeza ko turavuga amasanamu nkaca ndondera amasanamu yerekana ibintu nk'ibyo nkaca ndayamushyira iruhande sindamuhatire ntibyige oya nkayashyira ngaho umunsi we nyine abishatse akabija ko abyitunze arabimara ko iminsi ibiri iminsi itatu ahejeje kubyiga
madamu Jeanne d'Arc numva ingene madamu Aurélie adusigurira ndumva umwana wese ni umwihariko uwo hariya ashobora kumva video uyundi wa hariya ukazusanga hariho nk'abo ngaha anye ngenderanira nabo wewe yikundira kwiririmbira kandi bikamuha amahoro n'ukuri kubwe n'ababyeyi iyo baje bakazabanya iradiyo biramubabaza we akagenda akivugiriza akumviriza imiziki ya kera nuko nyine barabizi nuko yemereye mwebwe muri ubwo budasa bw'abana mufise bagera kuri 12 murabahuriza hamwe mu kwiga umwe wese mucamo mureka nimba akunda jeu video mukamushira hajya nimba akunda kuririmba hajya nimba yikundira gucapa hajya canke mubahuriza hamwe bakaronka ivyigwa vyabo kubera ko yisangije umwe wese uko ari numva umenga biranaguye ko baja hamwe bigira gute
umusanzwe nuko amashuri yacu ameze mukanoga ko ari nk'ishuri ishyari ndimenyereye umwigisha bari imbere abana bari kubara umwigisha umwana wese aba ari ukamwita nk'akazi kiwe abari concentre ku gikorwa ciwe bijanye na nikakeneye bana wese afite komo suivi iwe umukurikirana afite urutonde rwiwe hama afite programu yiwe hama hakaba n'ibindi bikorwa usanga bakorera hamwe nk'ibikorwa byo kuririmba byo gusamba bya siporo gucapa ego hari ibindi bakorera en groupe kugira tworoshe dufavorize ya sociabilisation yabo kubera kenshi ako kantu ka relationnel usanga batagafite ego kandi ubona ko bikubirazana
ego tuko twasa nk'abasazira kino kiganiro kino munsi nshuti bakunze mumva gishimikiye ku ngwara ya autisme mu gihugu cy'u Burundi tunasaba imbabazi ku bakunze b'ijwi rya Amerika badiko bararungika amanimero ya telefone ariko mnadutunga mnadutubikora muhira hari igihe bicamo hari igihe bidacamo Jeanne d'Arc mwatubwiye ko mwebwe umwana wanyu mwabimenye ko afite autisme muri hanze hari abakunze kuvuga yuko ingwara ya autisme igwiriye cyane mu bihugu biteye imbere gusumba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere mwarabaye muri ibyo bihugu biteye imbere muremeranya nabo canke muri ibyo by'inzira y'amajambe navyo irahari nuko batayizi
jewe ndabona ko ihari nuko abantu batabimenya nuko usanga njinaje nakuriye nakuriye ngahe Burundi usanga n'umwana yavuga ati ibyo bavuga ngo azobaravuga ugasanga umwana atanguye arashoboye kuvuga canke ugasanga atoze nabi muko umwana ashoboye kuvuga yaramaze gukwiza imyaka itanu hariho nka byinshi aba yaratakaje dans le sens iyo babibona kare bakabafasha hakiri kare bari kuba bashoboye ntabwo batashoboye guheza amashuri kubera batari bimikare ngo bamenye ingene bahindura ukuntu babigisha kubera ubwonko bwabo budakora co kimwe n'ubwo bw'abandi bantu ico ivyo bihugu biteye imbere badusumbije gushobora kuronka abo bantu bafasha abavyeyi kubibona hakiri kare mugabo nabo nyine baracirondera barateye imbere n'ivyo barigeze kure ariko hariho utuntu dushasha tuguma tubona usanga natwe bwiyo tudukoresheje no mu Burundi bidufasha akarorero ni nko kuri nka therapie yitwa musicothérapie bafite kuri centre Caritacum ku kandi barakira n'abana atari abana bahiga nk'iyo ni kubera aba bana bose baba autiste bose ntawe turahurira atameze gutyo usanga bakunda umuziki usanga bakunda indirimbo usanga rero umuntu ashobora gukoresha umuziki kugira umwigishe ikintu urumva utegerezwa kuja kurondera icyo muhuriza ko ukunda umuziki ugacukoresha icyo kugira umwigishe ikindi kintu ugasanga rero ni izo therapi bagiye bapima muri ibyo bihugu biteye imbere bagaca baza bakurikirana umwana yagize iyo therapi bagasanga byamufashije icyo rero ni cyo usanga twe i Burundi kubera usanga i Burundi tuzi yuko umwana kwiga imyaka itatu umushyira muri ecole maternelle akagenda kwiga imyaka itandatu mu wa mbere ni nk'uko twaba twaramaze gucapa ingene umwana akura ifoko twiga guhindura tukabona tuti okay hari abadakura gutyo bakura ukundi mugabo ntiduce tuba bakuramo mu bandi bana kuko bo baba baba ubwonko bwabo bwa buri très différent
ego hariyo nabakunze ingarutse kuri izo vya vyimwe mu miryango ngaha nawe usanga bafise abana nkabo baranakunze kuvuga yuko usanga base perfection irengeje mu bintu vyose bavuga ati mu bana banje bose buriya anye aritunganije ahubwo ntiworaba apanga uduhuzu twibagirika atabonye n'akantu k'agacafu kari ahantu karamujya mu mutwe ku buryo aca akamvana ahubwo nyene urumva nyine nabo gushigikira cane ego nuko rero madame Jeanne d'Arc imbere ko dusezerana akajambo ka nyuma wubwira ijwi rya Amerika wubwira abatwumvirije wubwira abavyeyi wubwira muri rusange n'igihugu cy'u Burundi kuri no ngwara ya autisme naka
ego akajambo kanyuma niko no abanyesha yuko otizmu indwara yo mu mutwe umwana ubwo nibwo ubukora ukundi kandi n'abana baryoshe cyane n'abana bigiye n'ingabirano nyinshi cyane ariko kujya mu ishuri gusa abana bashobora gukora ikintu twinshi twinshi rwose bitandukanye ego kenshi usanga harimo n'ikintu cy'ibitangaza kibereye ijisho ego kuma n'ikindi ni mu guhamagarira ababyeyi ingano n'abandi bose kwakira ubudasa ego kwakira ubudasa novuga ati niyo umunywa w'amazi umwe uzahagira imvura ubona ibintu bibereye ijisho kumva kwakira ubwo budasa tubere n'imiryango myiza n'abana bacu bare ubwo budasa nibwo bugira ikintu cyiza kikagira amabara meza abereye ijisho.
Urakoze cyane rwose madame Jean d'Arc Ndouye Ngoma, tukibutsa ko mutwara ikigo Centre Talita kum autisme mu Burundi kiraba iby'indwara ya autisme. Ejo nitwabikora ko muzotwemere kugaruka nk'uko mwabikoze uno munsi.
Ego mena kibazo.
Ego madame Aurélie Gahimba. Ego madame Aurélie Gahimba de mumuvyeyi mufise umwana afise autisme namwe akajambo kanyu kanyuma natahe ku bumva ijwi rya Amerika ku bavyeyi bafise abo bana ku gihugu cy'u Burundi muri rusange.
Jewe nashaka gutera kamo abavyeyi problema ndabatera intege ahubwo ndababwiye ko niba Imana yaguhaye umwana ameze gutyo ni uko ushobora kumufasha ni uko yashyize muri wowe ingabo zo gushobora kumufasha hanyuma nimugumu kwanyu ifuko na jewe no hanze nino narabigi ushikurondera ifuko kurondera abandi bafite abana nkabo kugira muze murahanahana ibyiyumvindo hari igihe jemba naciye mu kintu nkapima nyine nkasanga kumufasha tuganire nkikubwira nawe ugasanga ko wawe birakunze ndome nimugume ukwanyu mubona umengo isi yarahagaze no nimuje hamwe nimuze tuje hamwe twe turafashanya aho kuri iyo Centre Talita kumwe turahahurira nk'ababyeyi rimwe mu kwezi tukaganira tukumva abana bacu bageze hanyuma ikindi nacyo nuvuga niturindire nk'ababyeyi niturindire ko igihugu kigira ikintu Centre Talita kumwe igira ikintu akazi ka mbere nitwebwe akazi ka mbere nitwebwe twige kumenya abo bana twige kumenya icyo bakunda nitubasigira abakozi n'abantu bacu nitwige kubamenya nitwasanga bakeneye kwiga kuvuga nk'iyo hariho umortophoniste aza kuri Talita kumwe ariko afite Centre Privé naho nyine tubwireyo ntitumurungikane umushoferi twishikireyo twige kubwene dushobora gufasha aba bana bacu kuko nitwebwe ba mbere umubyeyi niwe wa mbere ashobora gufasha umwana wiwe saba specialiste hama kubyerekeye najeho aba akiri mu mashuri nimwigize specialisation kubera izi ngorane turazibona izi zahiri kwiragira ingaha mu bindi bihugu irahari mu Burundi hari umortophoniste umwe kandi si umurundi mugabo turafite amayunivesite abari mu mashuri ni mu vyige yaba psychotherapeute izi specialisation zose twumva zo hanze jewe ndabizi yuko natwe ngaha i Burundi dufise abantu baciye ubwenge cyane rwose bashobora kubyiga bakazoza baradufasha rero guherekeza aba bana bacu
yego
hama igihugu nacyo kidufashe aya makaye yo mu ishuri umuntu azirashiramo amasanamu menshi azirahindura sisiteme gato kubwira n'abo bana biga diferama bazi bashobore gukurikira iyi prosesi y'u Burundi.
Ego murakoze cyane rwose madame Aurélie Gahimbare ko mwadusangije bimwe mu byo muzi kuri iyo ngwara ya autisme mukanatubwira ingene mwashoboye gufasha umwana nyina wanyu. Ejo ijwi rya Amerika niryongera gusubira kubitura muze mu byitabe nk'uko mwabikoze uno munsi.
Cyane rwose murakoze cyane
abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mwarimu duteze amatwi muri irya nino ku isi kuri mikro kino kiganiro muri isanga mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kono mwagiteguriwe mungira mugishikirizwa na Joy Diane ninahazwe ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranyurwa mu byo murimo byose nahuta.
Thank you.